Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for KIRA, the VOA's weekly health program for Burundi.
KIRA!
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 KIRA! Ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije waruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ingaruka zikoreshwa by'uburyo bwa kijambere bwo gutandukanya ibyaro ni ntandaro yuko ibitigiri by'ababukoresha bitera bigabanuka. Ishyirahamwe OMS ryitamagara y'abantu ku isi mu kigwa ryakoze ku bakenyezi 5,000 bava mu bihugu 10 byo ku isi haraciye imyaka 2 ryasanze abashika ku bice 26% baheba ubwo buryo kuko ibihe byabo by'ubutinyanka byahindutse. Ukuranga ubumenyi bukwiye kotumye abanyagihugu barengera urukurukuru rujanye n'ikoreshwa ryabwo. Muri rusange abaganga ntibama basiguriye neza ababituye ingaruka zishobora gushikira amagara yabo kuko ishyirahamwe Family Health International rikurikirana ibijyanye n'amagara y'imiryango ribibona. Tumenyeshe ko ihungabana ry'ibiringo by'ubutinyanka ububabare bw'umurengera mu gitereko cy'umukenyezi amagara make cyo kimwe n'indwara zo ku ruhu ari zimwe mu ngorane zituma umukenyezi atacerekwa canke yama yahinduye uburyo bumwe bwa kijambere bwo gutandukanya imbyaro. Inkuru dukura hirya no hino zitumenyesha ko uburyo bumwe bushobora kwijukirwa gusumba ubundi bivuye ku iyoroha n'imyitwararika mike n'ikoreshwa ryabwo. Akarorero ni binini byatakaje ibice 40% ugereranije n'akanyuzi mu gihugu cy'Ubufaransa nk'uko itororokanizo ry'amakuru AFP ryabimenyesheje haraheze imyaka 2. Twasanze ko uguheba uburyo bwo gutandukanya ibyaro bwa kijambere kuri mu bituma ibitigiri by'abakenyezi bariko baribaruka cyo kimwe n'ibibondo bahasiga ubuzima. Kukaba nkako ugusubira gutwara inda umubyeyi ataramara umwaka yibarutse bituma abana bashika ku bice 180% bapfa mu gihe bariko baravuka. Mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijyanye n'igabanuka ry'ibitigiri by'abakoresha uburyo bwa kijambere bwo gutandukanya imbyaro. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari naco rwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye ko muri komine Nyabikere mu ntara ya Karusi. Mugenzanje Alain Ivirankunda arubaza ati nizihe ngaruka zo kutaba tugikoresha uko twahora uburyo bwa kijambere bwo gutandukanya imbyaro ngizi nyishu bamuha
shobora nk'umwana kumubyara ntumusomeshe
n'amatongo no kwako kuma yaka
nk'ibice nka 95% vyigira Tanzania guhanzura kugugwanya nta matongo ntaki
ufise nk'abana nka 5-6 udafise agatongo bashiramwe
kongo meshi kiyosura gusanga nk'umuntu afise nk'abana 7 cyangwa abana 10 gatusanga ibintu byo kubagaburira ntisora kuboneka neza
abana barakora kwasi bise nk'abana 4-5 birahugwa no kubambika cyane kubajana mu ishuri
umaze gupfa barashobora gusigara bararyana handika na zanga tugahunda ashobora kuzimenya za babana kuko ba warigiri.
Amahimiriza akoregwa hamwe hagati y'abatware bo hasi n'abaremesha kiyago yatumye ukwijukira uburyo bwa kijambere bwo gutandukanya ibyaro kuduga ku bice 15%. Ibyo byabaye mu karere k'ubuvuzi ka Tenkodog muri Burkina Faso hagati y'imyaka 2009 2011. Ariko rero icyo gikorwa cyuhiriwe n'uburenganzira bwahawe abaremesha kiyago mu gukwiragiza ibinini hamwe n'udukingirizo. Izindi ngaruka zabe nayo mahimiriza nuko abakenyezi baheze bakisanzura mu kubaza ibibabakiye nk'uko ikigo kijejwe irondoka rijanye n'amagara meza cyo muri icyo gihugu kibimenyesha. Naho biri uko abahinga mu by'ubuvuzi basaba abakenyezi kwegera abaganga iyo hari gihindutse mu mubiri wabo kugira ngo twumve neza ibijanye n'igabanuka ry'ibitigira iby'abakoresha uburyo bwa kijambere bwo gutandukanya ibyaro tega amatwi tohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu ntara ya Karusi Alain Yves ijambo ni gwawe
ukudatahura akamaro k'uburyo bwa kijambere bwo gutandukanya imvyaro gutuma ababuriko bagabanuka mu ntara ya Karusi nkuko twabitohoje kwivuriro rito rya leta ry'Inyabikere abakenyezi bari hagati ya 5 na 10 barahagarika ubujanye n'utugegene hamwe n'akanyuzi ku munsi vyongeye abari kubwa ibinini canke urushinge ntibagaruka ikiringo c'amezi 3 giheze Kuga muganga Leonidas Nzisabira arongo ya karere k'ubuvuzi k'Inyabikere ni kimenyetso cuko babuhagarika atabundi bahawe ukudahurumbira ubwo buryo kuva kubihuha Jerita Sabiyumva afise abana 5 wo kumutumba taba agacimbira taba avuga ko ubwo urushinge yariko yabuhagaritse kuko yumvise ko bushobora kumutera gusara muri kino gihe igitigire c'abakuzayo uburyo bwo kuvyara ku rugero Kiri yongera ugiranije n'ababufata mu ntara ya Karusi. Minani Patrice ajeje gisata cy'ukubutanga kwivuriro rito rya leta ry'Inyabikere arabitubwira.
Turaronka nko kwezi 150 ari nzaza tukamusigurira akavyanka turakamukurira muko n'uburenganzira bwiwe.
Ubwo babufatiye ku ngaruka zitewe n'uburyo bwo kuvyara ku rugero butuma atawubwitaho. Vyongeye abagabo barategeka abakenyezi babo uburyo bahisemmo Pierre Sayikora afise abana 6 yabwirije uwiwe guheba urushinge imvo nuko atigeze atahukigwa n'icatumye amara amezi 3 aja mu butinya nka 2 mu kwezi akirutegwa ibintu biruko mu gihe abakenyezi uburyo bwankiye batitura abaganga hakiri kare ukwemera kw'abantu ninzitizi mu gukoresha uburyo bwo kuvyara ku rugero Pauline Ntakirutimana afise abana 7 avuga ati
tubiravye hamwe hamwe cyumengo hari hingora ntuba tugize kuma haraho nyamucamwo ruza rugaca rudutwara je numva kumengo sinogen
uko ibintu biri vyunyugwa nuko inyigisho z'abaremesha kiyago zidashikira imijyango bikwiye Roger Ndayisenga afise abana 4 yemeza ko kumutumba abako wambabazi zidashimangirwa ko kenshi Isiguro iratangwa kugamari ndi kumana umuremesha kiyago ntazishimikira ko bivuye ku bibazo abazwa akabura inyishu itomoye ubushobozi buke bw'abarongoye imitumba butuma batoroherwa mu kujijura imijyango kwitaho uburyo bwo kwibaruka ku rugero twumvirize abarongoye imitumba ya Kigoma na Karunyinya muri komine Buhiga
byo hageze aho mpimindiza ibintu bijanye n'irondokarije n'amagara meza babigwanya bakavuga ngo zijya mbuto zizovya rujya mwana wishe ngo ni buzozi harugwa
ko nk'ubu nkatwe nk'abakuru b'imitumba ariko tukaje tubiri ibikoresho byo kwigishiriza ko nk'udutabo tuba turi mwizo nyigisho hamwe tukavuga byo ahane naho gasanga turiko turavuga tuje twikuye mu mutwe
mu gihe atacoko kugwa mu kwizukira uburyo bwo kuvyara ku rugero igwirirana ry'abantu rirashobora kunyuka ni Shah Nzokizwa n'Imana buramatari w'intara ya Karusi abivuga afatiye kuko umujyango umwe ugeze hagati y'abana 6 n'indwi muri rusangi ukubaho nabi kw'imijyango ni inkurikizi vyongeye ukudashira ibibondo mu ishure kuribonekeza akarorero ni Sandrine Ndayishimiye afise imyaka 17 ava muri komine Gihogazi ababazwa nuko atize kuko bavukana ari 9 ukumvikanisha abavukana bitewe n'injyane z'amatongo kwa makwabaye dutega amatwi rishare nzokizwa n'Imana buramatari w'intara ya Karusi
hari abantu bihakanana bakaje muri sentare ugasanga umatohoza ikoze rekanye ko bavukana nakindi sentare ishe basaturira
ukwandikisha abana mu bitabo by'amakomine koba umwitwarariko kubavyeyi batitaho ugukoresha uburyo bwo kuvyara ku rugero
Sangi ubumenyi bukwiye bw'ikoreshwa ry'uburyo bwa kijambere bwo gutandukanya ivyaro mu bakozi bo mu buvuzi bwo tuma ibitigiri by'ababukoresha byiyongera ivyo vyoca mu gusigurira neza no kumara amakenga bakenyezi bagira ikindi choshigwa imbere koba ukwerekana neza uturusho tumaze kuzanwa nubwo buryo n'igihe ciza cyo gutangura kubukoresha. Ishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara abantu ku isi OMS risaba ko amahimiriza yisunga imigwi mito mito yokongererezwa. Byongeye abanyagihugu bohimirizwa gukurikirana ibiganiro bica ku maradiyo kubijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwa kijambere bwo gutandukanya imvyaro. Amahimiriza yotangura habanje gushigwa habona ibihuha byose bijanye n'ikoreshwa ry'ubwo buryo. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'igabanuka ry'ibitigiri by'abakoresha uburyo bwa kijambere bwo gutandukanya imvyaro, tega amatwi ikiyago twagiranye n'ujeje intara y'ubuvuzi ya Karusi. Muganga Emmanuel Ngendakumana aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Emmanuel Ngendakumana umuganga ndabaramukije.
Mwaramutse.
Ibijanye no kuduza ibitigiri by'abari ku buryo gutandukanya ibyaro ubu bwa kijambere vyifashe gute?
Aho byagiye biragabanuka uri turya tugegene no kuri ka yakanyutsi umwaka 2013 abantu bakuyemo buryo buryo bw'utugegene bagira ku 267 abari kuri buryo buryo bw'akanyutsi naho twabonye ko hariho 501 babukuyemo.
Ni ukuvuga yuko inyigisho zagabanutse.
Twibaje yuko byabijanye n'ibihuha bifatiye ku ngaruka babigisha abantu atarizo.
Mutegekanye iki kugira ngo mushore guhangana n'izo nyigisho vy'ukuri kugira ngo mushe kuduza ivyo bitigiri?
Turatumira bihemeye Imana tukababwira ingene ibintu bimeze nubwo bigisha ujya buryo bwo busanzwe buhari bwo guharura ibihe by'umukenyezi. Tubabwira ko hari igihe bidakunda uwo byankiye akenera burya buryo
mubaremesha kiyago usanga bibagora. Murategekanya kubafata ku mugongo mu buryo bwiharije kugira ngo ibyo bitigire biduhe
kugurira nk'amakinga abaremesha kiyago umva ntibarambirwa agashiruka bute gatoza karaza buke buke.
Umwizero mufise ubereka yuko ibyo bitigire bishaka kuzoduga muri kazoza wo buhagaze kuki?
Kubasanzwe bafasha u Burundi na cyane cyane bafasha mwo mugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza uburyo babishiramwo ari bwishi abipfutsa uburyo bwo kurondoka gutandukanya ivyara batsohora baburonka hafi batarinze kuja gutonda mu mavuriro.
Ndabakenguruke
murakoze.
Arakoze Alain Yves Irankunda kuri ayo majwi n'ico kiyaga dushikirije. Tumira amategato kumviriza kano karirimbo kavuga kati Burundi urasharije. Abariko baratwumviriza ku kiganiro ari kira cyiri rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'igabanuka ry'ibitigiri by'abakoresha uburyo bwa kijambere bwo gutandukanya imvyaro. Rwaruka ntimurambigwe kume hafi ya maradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Mbaza abantu baba babijeje yuko badashobora kongereza inyigisho ku bantu biraba
mu mavuriro basho gusanga umugore agiye ntaronke bwo buryo bwo kumva izo nyigisho ugasanga mbere ahaba ni kure ntaronse umushikira ngo amuyagire amubwire ivyo ari byo. Rero kugira ibitigiri byiyongere nibaza yuko haniniya ihimiriza yo haba. Mbaza ndakwishura.
Ngo umuntu ngo wagiye kwa muganga bakamwe uburyo ashobora gukoresha ngo harango bamwe baca babyibuha cyane byo barivyo.
Ego birahari ariko abaganga bariho kugira bashobore gukurikiranya uwo mukenyezi cyangwa umushinga ntahe yahisemo ubwo buryo kugira baheze bamuvure bibaye ngombwa bagahagarika ubwo buryo canke bakamuhindurira. Mbaza ndakwishura.
Giye kwa muganga kagoha birya bituma nyene ngo uri kuravyara ku rugero uramutse bishitse ngo gasaminda ucyara umwana w'ikimuka
mu bihuha nabyo nyine bintambamye mu gukoresha bwa buryo bwo gutandukanya ibyaro bajya bagize amahigwe bagakubukoresha bukamera neza buze barashinga intahe ntacancane iyo bahuye kwa muganga n'abandi bakenyezi
mbaza ndakwishura
ko umugore n'umugabo mu muryango ushora usanga badahuriza kwirondoka rijanye n'amagara meza
azokumve jo ari mushikiwe ari muvyarawe ngo yagwajije ngo nabwa buryo bwo gutandukanya ibyaro mumva zokwihuta kubwira umukenyezi ngo nibashoke babukoresha nico gituma umushinga ntaye n'umukenyezi wiwe bashobora kutavyumvikana ko ariko babaforoma kazi babaremesha kiyago bafise uruhara rukomeye kugira batahuze akamara ko gukoresha buryo bwo gutandukanya ibyaro
Rugamba rwa makinka yanje
Rwaruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
je nashaka kubaza igituma ivyo byo kuvyara ku rugero abantu baguma bagabanuka
nukumenya ko mu mwaka uheze 45 n'igice kimwe kwijana ari abantu bahevye gukoresha ubujye kumvo zitandukanye urugero rw'amashure yize ishengero arimwo wa mu shinga ntaye wiwe ica vyumvira ko kubyerekeye gutandukanya ibyaro hagati y'umukenyezi n'umushinga ntaye wiwe ico bavyumvira ko nacane cane yuko baronkumanya kubiyaga rero nubweze umuntu akaraba ukuntu umugambi w'igihugu wo bikoresha kugira uhimirize gukoresha ubwo buryo
mbaza ndakwishura
nuko byerekeye akanyuzo ari igihe ngo bashobora gashira uyo mugabo ugasanga umugore yasamye
urya buryo bukwankiye si ukuvuga ko n'abandi buzoca mu bankira nk'iyo bishitse rero agagasamira ko agomba gusubira tandukanye ibyaro yohitamwo ubundi buryo
mbaza ndakwishura
ntibavuze ko ibitigiri byagabanutse byo kubyara ku bugero baba bisunze ibiki
baba bisunze kucegeranyo y'ibikorwa bagize umwaka wose uheze hama niho baheza bakabona n'ibikenewe gukorerwa kurushiriza
mbaza ndakwishura
bega no nugwaruka guhimirizwa gute kugira ngo rumenye akamaro ko gutandukanya ibyaro
burya ugwaruka ico gikwiye gutahura ko babanze gutahura ko abantu ari benshi kandi aho barima hagenda haga nk'ibyo rero umuntu niyo yobibasigurira kugira bashobore kumva intambwe bazogira nabo nashane cane gutegekanya ivyaro bipfuza
rugamba rwa makinka yanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ko umunyagihugu muto muto kugeza ubu abona agwijije abana yuko ari nkitunga
mbere bujya murazi yuko iyo abantu bafatiye muri rusangi usanga hari ugira n'isoni y'ukubaza ikibazo ariko ari wenyene wamwicariye wamusiguri usho gusanga ibibazo biza kandi akumva ashaka kuronka umuco kuri ubwo buryo aheze abitahuroye
mbaza ndakwishura
noneho abagabo bobo ntibibega
abagabo barafise uruhare rudasanzwe ubwa mbere ko kuyaga n'abakenyezi babo iyo agiye kwitura abaganga bakagenda bajanye kugira iyo ngingo boyifatira hamwe nico gituma rero abagabo bafise uruhara rudasanzwe na cane cane gwo gushigikira abagore babo
mbaza ndakwishura
ko mu masengero amwamwe bigisha bavuga yuko burya buryo bakoresha mu gutandukanya ivyaro butemewe babona neza yuko bizohava bishikahe
ariko no kwiyumvira mbego tuko dutera tuja hehe aya mashengero akayobora abakristu babo abishize muri rusangi bakicarana nabo kwa muganga bakicarana n'inzego zikomeye z'igihugu ico kibazo bakakihurizako abakristu ntibumva ibi hama basohotse ngo bumve hariya kuko biri mu byo navyo nyene bituma abantu batatumbera ibigo
urundurasharice
muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati Burundi urasharije ijambo abanywanyi bacu. Munywanyi wa mbere ni Butoyi Jean Bosco aba mu Gisatura mu ntara ya Burundi. Araturamutsa yongera abaza ati ko bavuga ko urwaye sida akoresheje igitoboro uruhu haciye nk'isaha uwundi akagikoresha adashobora kwandura. Byoba ari byo muganga Anita Munyana. Duhera umuco umunywanyi wacu Jean Bosco.
Icyo mwumenya nuko inyuma y'amasegonda 30 mbere munsi y'umunota umwe umugero udashobora kubaho kuko kugira umugero wa sida ubeho nuko uba uri mu maraso. Ariko icyo mwumenya ni kwiyubara kuko hajya nta muntu n'umwe abazi uwo muntu agendana umugero wa sida ibipimo by'ukuntu byifashe na cane cane yuko ari ku muti cyangwa atari ku muti.
Umunywanyi wa kabiri atashimye kwivuga izina abaza ati mbega umubyeyi agwaye ibere umwana akaguma yonka ntangaruka mbi kuri uwo mwana. Murakoze muganga Anita Munyana. Subira uduhere inyishu n'uwo munywanyi wa kabiri.
Nukuraba ingwara iberi yariyo umubyeyi atangwe kumva ibimenyetso canka afise igikomere yo kwirukira kwa muganga kugira uwo muganga abone uwo mubyeyi aheze arabe iyo ngwara umubyeyi afise kwibera.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga zigize ico zibafashije. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti makabando nandare aruta makate ndambarane bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Dufate niyo ubugwayi uri kurandara bituma ingufu zisi wakugaruka.
Bikubwiye iki?
Shaka kurondera ikintu karonka ngo maze kugati makate ndambarane uhazovuga ngo ukavuka ukabikinebe.
Bikubwiye iki?
Iyo wigize ikinebwe ukaguma hamwe ataco uzovamwo mwico gihe ucuvuga ati reka ntora ko kabando ukareka kuguma wicaye hamwe utekereje umenga ibyo ngaha ku isi ntibikuraba.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire ala ivira nkunda yafashije gutorokanya amajwi. Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira. Twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 940 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Thank you for listening to this program from the Voice of America.
What would I do without your smart mouth? drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it, although it's hard. 'Cause all all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all.